Kuchichawo kikuru chiki polisi chinyami la mavi ikili mriko mine mukaza kumurugwa mkuru butunzi Bujumbura ni humfo kizi ubushika nganji bujajibu muteka na weka niye abagi izgu wabugo busuma abugo muivangi budanda jibankobu ya buzeko bako ze ubugo busuma bako resheje ubuhinga nguruka na umenyiba ifashijwe mwonu mwe mwakozi ibiyo banki akorela mungisata chubuhinga informatik mubaha kalisoniki polisi halimu mkenye zumwe niyagri izgu busuma ngabandi ya liko akulikia na wakubaya raso hose alasama alasigimashini nyabgongo maze ya balio bakoresha mkuinjira mundinga nizo yubuhinga banki koresha pia hulikia shimi yubuyobozi buga banko bubugitu yebu kizaligi polisi mmagulumasha hanurayandi mabangi na banubose bibuga bichi ye mubuhinga buga none kuitu ninze gozumu teka no hugihe
hariho muyandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatuma ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa bikiye ku matelefone n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo batanga amafaranga nana kubaha ngo ingurane ifashanyo bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo
Trintas gikwishaka umuyobozi mukuru wa banko bunawe yashimye inyamira mabi zafashije banka rongoye kugaruza izibwe yongera hanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko
nobwira ko rero saba abakozi bacu yuko byukuri bovava nura nuko bugizi bwa nabi ko atahubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere kuburyo igikozwe cyose atari cyo gitezwe kumenyekana ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'ugwaruka gubu kuko muravye abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze baryizwe babiri yakuya nkabo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri byinshi birababaje cyane ingene hejuru yivyo ningene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakashya hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu
kugeza ubu amamiliyoni 70,150,000 yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega cya banko bum amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu y'ukubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari igipolisi kimenyesha ko ubudosiye yerekeye ubusuma amaze kugezwa mu minwe y'ubutungane mu Burundi ivyaha byo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu Gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa igicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka ibiri niha zabigenda itandukana ku bihugu eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.